Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Twicaranye kugira ngo tubategure ingene bagiye kudufasha igikorwa cyo gutohoza bakoreye mu ntara ku mitumba hose ibibanza tuzokoresha hageze kwandika abifuza kuzotora.
Uyo ni Pierre Claver ndayicariye umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe amatora mu Burundi Seni avuga ku nyigisho bari kubaraha abari mu mugwi w'amatora mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura. Ni mu kanya gato tubafigiye kandi inkuru yerekeye abamenyesha makuru bane ba radio Tuntumbero FM bumvirijwe muri sentare ya Mukaza mu gisagara ca Bujumbura hamwe niyerekeye uruganda rwatangujwe kuri uno wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura n'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu. Tere ku nkuru yerekeye abamenyesha makuru bane bakorera radio Ntumbero FM bimvirijwe muri sentare nkuru ikukira komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Abamenyesha makuru bagirizwa n'ishengero ry'urutare kwiba ivyuma bakoresha kuri iyo radio yahagaritswe n'urwego sense kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Abo bavuga ko iyo shengero batayizi nayo ivyuma bazobitanga ari uko umukoresha wabo abatunganyirije. Bategetswe kuzosubira kwitaba kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru ya Raymond Nzimana.
Bahejeje kumvirizwa umwe umwe ni cyariyo tumushikiriza manza wa sentare ikukira komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Baciye bumvirizwa bose uko ari bane. Jean de Dieu Nahimana arongoye ibiganiro kuri radio Ntumbero FM. Thierry Irambona arongoye uruganda rwo kumenyesha makuru. Wari arongoye igisata cy'ubuhinga kuri iyo radio. Eric Nayongeje hamwe na Egide Ndayishimiye umumenyesha makuru asanzwe bari kumwe n'ubunganira amategeko bakaba binjiranye n'uwaserukiye ishengero ry'urutare Eglise de Roche mu rurimi rw'Igifaransa. Bagirijwe ko bivye ibikoresho by'iradio n'iryo shengero. Ishengero bo bavuga ko bataje ubucuti bafitaniye ni radio Ntumbero FM nkuko tubibwirwa n'umwe mu barengutse.
Umuntu yaje kutwagiriza ntawe tuzi. Radio Ntumbero FM imaze imyaka ibiri irenga irikirakora. Iyo radio iserukirwa imbere y'amategeko n'umuntu yitwa Aimable Ndwayeje ariwe ari directeur general hamwe na representant legal. Kubu rero uwo muntu yaje kutwadira ibikoresho vya radio ntituzi uwariwe.
Uwaserukiye ishengero ry'urutare we yemeza ko iryo shengero ariryo ryafasha iyo radio na cyane cyane mu gutanga amafaranga riyaha umuyobozi w'iyo radio. Abamenyesha makuru bo bavuga ko atana kimwe kivyemeza bakagira n'amakenga ngo kuko ishengero ry'urutare ritemera kuja mu kibanza cy'uyo muyobozi.
Naserukira Eglise de Roche ke avuga ko ngo afise amasezerano yagiraniye na Aimable Ndwayeje ngo yo guhanahana amafaranga ngo yo kugura ibikoresho. Twebwe iyo myaka yose tumaze uwo munamwe twigeze tubibona nk'umwe mu basanzwe bafise ico bakora muri radio Ntumbero FM. Tuhagira amakenga n'ukuntu uwo muntu aje haheze imyaka ibiri kandi nawe nyine akabatemera yuko aja mu kibanza cya Aimable Ndwayeje asanzwe ariwe directeur general et representant legal.
Abamenyesha makuru bavuga ko baza baritwariye umuyobozi wabo kubyo atajeze mu ngiro nk'umukoresha. Bafise icyizere ko ubutungane buzobumviriza bukabatunganiriza. Bakemeza ko hamwe ivyo bikoresho byosabwa n'ababifitiye uburenganzira bo bitanga kuko nabo ngo hari ivyo bosaba.
Twe turemera ubutungane kandi turemera ko ubutungane butunganiriza abato n'abakuze. Gushika ubu rero turacafitiye icizere ubwo butungane ko buzodutunganiriza na cyane cyane bukatwumviriza. Bisanzwe iyo umuntu ari ku kazi ukuntu ibintu bisanzwe bimeze uwo muntu aje kubikwaka mu gihe abifitiye uburenganzira nawe uri umukozi ubufise ivyo umusaba kuko muba mufise amasezerano bahuza. Hamwe rero uwo muntu aza gusaba ivyo bikoresho yokwerekana neza yuko aja mu kibanza cyo umuntu twasinyanye amasezerano. Nta kintu na kimwe cyo tumatuye ka gutanga ibikoresho vya radio.
Icyariyo cy'umushikiriza manza mukuru wa senari kukira komine Mukaza yasavye abamenyesha makuru kuzokwita bakuru uyu wa gatatu kugira ngo hafatwe ingingo kuri ayo matati y'ishengero ry'urutare nabo bamenyesha makuru mu gihe impande zose zitaka cyangwa zikavuga umuyobozi wa radio Ntumbero FM Aimable Ndwayeje ntari hafi kuko atari mu gihugu cy'u Burundi. Kiretse ivyo radio Ntumbero FM yarahagaritswe n'urwego sense rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi kuva ku wa kane ukwezi kwa 12/2017 mu kiringo cy'amezi atandatu. Ikaba yagirijwe kudakurikiza ibyo yiyemeje igasabwa no gutorera umuti amatati ngo yari hagati y'abayoboye iyo radio ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
urakoze Remonzimana kuri iyo nkuru handi naho kwigisha ingene bazokwandika bazokwitaba amatora yimirije no kuyahagarikira niyo ntumbero y'uruganda rwatunganyijwe kuri uno wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura n'umugwijeje amatora ku rwego rw'igihugu ubwo ruganda rwari rwerekeye abari mu mirwi y'amatora mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Bujumbura ibindi kuri inkuru tubibaze Evariste Nzikobanyanka
Ugo Rwanda kubari mu mirwi igiye kwandika abazitaba amatora yimirije mu Burundi no guhagarikira ayo matora werekeye abo mu mirwi yo mu makomine Sesi no mu ntara Sepi iruhande yabo harimwo nabajejwe intwaro mu makomine no mu ntara za Meri n'intara ya Bujumbura co kimwe n'abayobozi b'inyigisho mu ntara umukuru w'umurwi w'igihugu jejwe amatora mu Burundi Seni Pierre Claver Ndayicariye avuga icizo nyigisho zigamije gushikako
intumbero nyamukuru ni imwe twica kugira ngo tubategure kugira ngo tubabwire ingene bagiye kudufasha igikogwa cyo gutohoza bakoreye mu ntara ku mitumba hose ibibanza tuzokoresha hageze kwandika abifuza kuzotora icyo kikogwa cyo kurondera ibyo bibanza cyo kubitohoza tugikorana n'abarongoye amakomine tuyikorana n'abarongoye inyigisho n'indero kubera iki abindero kubera ko icyo gikorwa kenshi na kenshi usanga kibera mu bibanza by'amashure amashure ya leta canke amashure y'amashengero
iyandikwa ryimirije n'ijya bazitaba amatora yo kwemeza no guhakana integuro zibwirizwa nshingiro mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka ni mu gihe inyuma y'imyaka itarenze ibiri hategekanijwe amatora y'inzego zitandukanye bamwe n'abandi bakibaza ingene abazokwiza imyaka yo gutora mu 2020 bazitaba amatora batanditswe umukuru w'umugwiseni atanga umuco kuri uwo mwitwarariko
iki gikorwa tugira dutangure muri ino minsi twovuga ko tugifatanya tuvuga kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro referendum ariko ibitigiri tuzokuramo doheje kwandika novuga ko 95% tubona yuko tuzobikoresha mu mwaka w'2020 kuko turiko turegereza umwaka w'2020 nico gituma tuzokoresha ubuhinga logiciel idufasha kuburyo uwegereje gutora mu 2020 mugaho ataragera gutora muri referendum tumushira ko akamenyetso ntatore muri referendum mugaho ikaratayiwe izosohoke hari ko akamenyetso kamuhwa ububasha bwo gutora mu 2020 ivyo ni ibikorwa by'ubuhinga turiko turahinyanyura tuzokorana n'ishirahamwe rizokora ibyitwa bya informatique
Petero Caravelle Ndayicariye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora aranatanga n'umuco kubibaza ryari yandikwa ry'abazitaba referendum yo mu kwa gatanu rizotangura
murumva ko muri iyi nama turi kumwe n'abagize imigwi yo mu makomine ya Bujumbura no mu gisagara cha Bujumbura bisigura iki bisigura ko duhejeje mwiyinga rizokurikira izindi ntara zose tugahuza basepi basigaye n'abagize imigwi ya makomine isigaye mu gihugu tuzoba tubahaye uburenganzira bwo kurondera bwa mbere abakozi bazokwandika abifuza gutora bamwe twita mu gifaransa les agents recenseurs
inyuma y'uruganda kubagize imigwi y'amatora mu ntara za Bujumbura na Meri ya Bujumbura ku magenegerezi ya 22 na 23 ukwezi kwa mbere turimwo izo nyigisho zizotunganywa mu zindi ntara z'igihugu zisigaye igitega hazohurira abaje bava mu ntara za Cankuzo Ruyigi Gitega na Karusi Imakamba hazohurira abavuye mu Rutana Makamba mu Rumonge ni Bururi Ngozi hazohurira abavuye mu ntara za Muyinga Kirundo Ngozi na Kayanza mu Cibitoke naho hakazohurira abaje bava mu ntara za Bubanza Mwaro Murambye na Cibitoke Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka Handi naho N. Casper, ambasaderi wa Amerika mu Burundi ku mugoroba w'uno wa kabiri yifatanyije n'ugwaruka mu guhimbaza umunsi mukuru bita National Religious Freedom Day, n'umunsi wahariwe ukwigenga mu bijanye n'ukwemera Imana uhimbazwa buri wa gatandatu ukwezi kwa mbere uko umwaka utashe. Mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana niho yarari, turi kumwe kandi ku murongo wa telefone atubwira ibijanye w'umunsi mukuru Fidel w'umunsi mukuru wahimbarijwe hehe mu gihugu
hano mu Burundi w'umunsi mukuru wahimbarijwe mu gisagara cha Gitega ku kigo ndangakaranga ya America American Corner gisanzwe kiri nyene mu gisagara cha Gitega
ubwo gwaruka twumva yahimbaje ambassador NCASP yahimbaje w'umunsi mukuru nabo nuruhe gwaruka muri ako karere
Nugwaruka hanini ruri mu mashuri yisumbuye na za kaminuza ugwaruka rusanzwe rugendera ico kigo cane aho ruza gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi canke gusoma ibitabo bitandukanye muri ico kigo gikoresha ururimi kw'icongereza cane ndetse hari nabaza kwiga ururimi kw'icongereza hano mu gisagara ca Gitega
none ambassador Casper yoba yashikirije ijambo ugo gwaruka nirihe jambo nyamukuru yabashikirije
ijambo nyamukuru yaje avuga ko akeneye kumviriza ivyumviro by'ugwaruka ibibazo bahura navyo aho yo basaba kugira ico basavye buserukizi bwa America kugira ngo imibereho y'ugwaruka ibandanye imera neza ubwo gwaruka rero nabwo rukabagwa mutu ibibazo bitandukanye aho ruvuga ko rubura uburyo bwo gukira ngo butunganye imigambi mito mito yo kwiteza imbere aho naho yababwiye yuko umutahe munini ari kungura ubumenyi kwiga indimi no kwiga ibijyanye n'ivyigwa by'iterambere byo bita entrepreneuria ivyo navyo mu kigo American Corner yavuze ko bagiye gushiramo ingufu yashoboye no kubashikiriza ibitabo bishasha bizobafasha muri ubwo buryo hama ngo nibashobora kuja hamwe NCASP yavuze yuko atacovuza ko gwaruka gwashoboye kwishira mu mashyirahamwe bashobora kwegera ubuserukizi nabwo bugaheza bukaraba ico bwofasha mu bijanye n'iyo migambi bashikirije
hari abandi batumire biteka bo baba bari bahari kuri uwo munsi mukuru warutunganyijwe ute muri make
abandi batumire twovuga mu bijanye n'inzego z'igihugu cy'u Burundi bari bahari abari bahari na bakozi bishyirahamwe b'icyo kigo nyine American Corner hamwe n'umushitsi yari yavuye muri departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe ibibazo vya politike muri Afrika yo hagati yitwa Rafael Fori nawe nyene akaba yateye intege ugwaruka avuga ko ugwaruka rukenewe mu isi ya none nabo nyene ugwaruka kwashoboye kumubaza ibibazo ahanini bwa mubajije ico yovuga ku bintu bimaze iminsi vyagirizwa Perezida Donald Trump kubona yoba yarafashe nabi abanyafrika ariko aho yashimye kubwira cinshi yishura yishuye nk'umuntu ugatwe kiwe aho yavuze yuko we akunda abanyafrika kandi abubaha naho ivyagirizwa Donald Trump vyobatswa we ndetse canke abavugizi biwe afite inzego zimuvugira kandi ase na leta yoshobora kuvyemanga ikabisigura ariko we ataco bivuga ko kinini
urakoze cyane gose Fidel Antoine Sabimana cyane cyane kuri icyo kibazo gihambaye ugo gwaruka gwashoboye kumubaza bijanye n'ivyo umukuru w'igihugu yoba yarashikirije umukuru w'igihugu wa America urakoze cyane
murakoze namwe
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru hano ku iradiyo ijwi rya Amerika arabandanye muri studio gatanu muri kumwe na Ryan Itanga ishaka. Israeli yoba yaragiranye amasezerano y'ibanga n'ibihugu bibiri bya Afrika kimwe gishobora kuba Rwanda kugira ngo bakira bimukira b'abanyafrika Israeli fise imiryango iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu itandukanye ivuga ko bishobora kwitwa gucuruza abantu umwe muri iyo mashirahamwe ni Reprodor Réseau International pour la Promotion de la Défense des Droits de l'Homme au Rwanda Iryo shyirahamwe rifise icyicaro mu Bufaransa. Perezida waryo Theodore Rutihunza Murantunga arasobanura hari mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi mukanya gaheze tubatega matwi.
Imibarira hari kuko na Israel igenda itanga abasohoka bavayo bari mu icyo cyiciro cy'abimukira. Ya mbere yo nko kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015 hari hamaze gusohoka abantu bagera ku 1,500. Ariko nyuma baje kubarurwa abandi bageze ku 400 basohowe. Ikirakiye makuru cyo muri Israel nyine kirabitangaza, gitangaza buri gihe amakuru kibona ko abo bimukira bacuruzwa.
Kuki muvuga ko bacuruzwa? Mwebwe muhera kuki muvuga ko ibyabashobora kuba ari ugucuruza abantu, human trafficking mu cyongereza cyangwa se traite d'êtres humains mu gifaransa, ni ikirego kiremereye?
Icyo duheraho tuvuga ko bacuruzwa ni definition y'ibyo y'icyo kintu,
ni igisobanuro uko babisobanura,
igisobanuro gitangwa n'amategeko mpuzamahanga kuri icyo kibazo. Kivuga rero ko la traite d'êtres humains, gucuruza abantu, ari ukubaha akazi ku ngufu, kubatwara ku ngufu, kugira iyohereza ku ngufu, kubacumbikira cyangwa kubakira ku ngufu ukoresheje iterabwoba, ndetse n'ubundi buryo bwose bushobotse bwo guhatira abantu gukora ibintu badashaka, kubanyuruza, kubabeshya, gukoresha amategeko atabaho, no gukora ibindi bintu byose bimeze nk'ibyo byo kubungukamo, kubabyazamo amafaranga. Ibintu byose byo byitwa ubucuruzi bw'ikiremwamuntu.
None se u Rwanda hari inyungu y'amafaranga rubifitemo?
Ababikora babifitemo inyungu y'amafaranga. Sinavuga niba ari u Rwanda, urite ku Rwanda ushatse kurwita abo nyine bari mu icyo gikorwa, kuko ayo masezerano ntaho tuyazi yigeze ajya muri parloma y'igihugu ngo iyemeze.
Parloma ni ukuvuga inteko ishinga amategeko?
Inteko ishinga amategeko niyo yemeza ko amasezerano mu by'ukuri yabaye ay'igihugu. Ayo masezerano yakozwe rwihishwa aracyari hagati y'abantu ku giti cyabo n'igipande kimwe cya leta ya Israel, kuko abayisraeli benshi nabo bayamagana. Ubwo rero ayo masezerano amafaranga avamo nicyo gituma nakubwira ko navuga ngo ajya mu isanduku ya leta, ahubwo yabajya mu mifuka y'abantu. Amafaranga rero ku muntu wese wimuwe na Israel yagiye mutangaho amadolari nibura 500 ibiha igihugu kimwakiri. Ubwo rero iyo nyungu irimo uyateranyije ku muntu ajya mu mvuka wenyine we gusa ntibyoroshye. Ikindi kibi kirimo ni uko n'udufaranga abo bantu bagiye bahabwa ku giti cyabo bagiye badutunzwa, bavuga ngo baracumbikiwe cyangwa ngo bagaburiwe aho baciyemo muri duwane cyangwa ahandi, bakatubambura bakabasubiza bakongera bakabirukana ntibanabaye n'icumbi ryabazanye. Ni itorero ikintu gikomeye u Rwanda rwakoze nabi.
Mu yandi magambo, u Rwanda rubona amadolari 500 ku muntu rwakiriye, hanyuma n'uwo muntu nawe ku giti cye Israel ikamuha 3,500 ye agomba gukoresha ageze mu Rwanda.
Yego.
Ijwi rya Amerika, dufite Corneille. Corneille we.
Oui.
Arakabazo cyangwa igitekerezo ufite kuri ibi byabimukira?
Yego, nagomba se nushikiriza uko ndabyumva. Uno munsi tuzirwa mu Rwanda kigomba kwakira abimukira bavuye muri Israel, ni ibintu bitangaje cyane. Abantu twibaza dufite imbega ni yahe ntumbero u Rwanda rufise, ni yahe ntumbero abanyisraheli bafite. Uno munsi sinovuga ngo ni urudandazwa rw'abantu, iyo urudandazwa rw'abantu caba ari igihugu Kenya kijya mu gihugu gitunze. Uno munsi ni igihugu kivuga ngo puissance iri kirajya mu gihugu gikenye cya Afurika nk'u Rwanda tunze. None koko abo bantu baje gukora iki? Iyo umuhinga avuze yuko icyo bari ari budandaza cyose kwita traite négrière kuko byabaye muri kanjene sheke, ubwo rudandaza rw'abantu sibwo tugaragaje kuraba, ahubwo nibarabe koko nimba abo banyisraeli atari misiyo bajeko kugira bapiye ibi ibinyakuzimu navuga ibi resource african cyirutu RDC no Rwanda nziko byabanye kuva kera nabi kuva rabaye mu 2021 nibindi
corne
no munsi nibaza yuko
none se kwarabimukira babanyafrika ntabwo arabanyayisrael ubwabo
n'abaranyura ba Afrika mugaba bagabarwa na Israel niki gituma Israel n'u Rwanda bishyira umukono kuri ibyo no uwo mutima u Rwanda wawuvanye n'urukundo rwinshi rwabo bakunda abo bantu uno munsi nibavuge bati nimba arabantu buzeho baba nibabaye muri RDC haragutse nibabaye mu Rwanda
yee
babuzeho baba batware mu yandi matemo yindi bihugu bitunze byagutse baronke icyo bajya baronke icyo bafungura
corne
ariko nimba ari gufata ayo madolari ibihumbi bitatu umuntu ahabwa ari icyo gihugu n'ibyo bihumbi bitanu umuntu aronka ibyo koko nibyo bizoza gutunga iyo miryango yabo bimukira mu nyuma yabo myaka cumi cyangwa itanu murakoze
yee urakoze corne Teoba
ndabumva
uyu muntu Corneille wamukurikiye ibyo yavuze
namukurikiye ariko twebwe ubushakashatsi dufite kandi nibivugwa n'iriya miryango dukora nayo muri Israel ibyagaragaye nuko politike ya Netanyahu yayishyizemo ivangura ry'amoko rikomeye bari abimukira ziba bashaka nk'abirabura ivangura ry'amoko rero ikabije twabonye none wo cyo kuvangura amoko kimubwiramo gushaka ukuntu abo bantu yagera baberekeza
ariko se Teoba kandi kuva myaka na yindi bafite abayahudi bakomotse muri Ethiopia bariya bitaga abafarasha nabirabura nabo none se ubwivangura riri hehe
barabafite ariko iyo politiki yatangiye nyine zo bundi muri 2013 ntabwo bimaze igihe kirekire nanjye nakubwira ko ari Netanyahu wabizanye ari umuntu ku giti cye noneho atangira kwangisha abaturage abirabura bakora imyigaragambyo yo kwamagana bavuga ngo abirabura ntibo bashaka imyigaragambyo itera hose ndetse abirabura bo bari bagomba kuva mu mijyi nka Tel Aviv babajyana mu butayu nuko byagiye bitangira buhoro buhoro noneho kugira ngo n'abadepite rero abibashyiramo biyamamaza bakora icyo kintu cyo kuvuga ngo barwanye abanyamahanga rero ni ibintu bishya ntabwo Israel yari bisanganywe ni ibintu yakoze ibihinde kuri politiki y'inyungu ntazi nyine y'uwo mugabo witwa Netanyahu n'abo bafatanye kandi Israel nabwo idashobora kubirukana ngo bajyane muri Eritrea bavuye bahunga cyangwa muri Sudani kubera intambara zihari ubwo nibwo yatangiye kugirana amasezerano n'ibindi bihugu ko Netanyahu we yavuze ati abirabura bari aha ngaha bafite ikibazo cyo kubarwana ko bagomba kurwanywa kurenza uko turwanya amabombe dushobora guterwa na Iran icyo cyaha rero cyo kwitwa umwirabura Netanyahu yarakirwanyije noneho abigeraho rero avuga ati amafaranga twabatangaga yo kubatunga nimuyashake tuyahe ikindi bihugu ubwo rero bihuza n'uko Perezida Kagame yari agiye gutemberirayo muri 2013 bamubwira iyo poroje irimo urufaranga nawe yasamira hejuru atari amafaranga arimo yabo ariko amasezerano baragirana ariko banga kuyatangaza Israel yatangaza kuko yavuga ati bifitiye inyungu kugira ngo ibyereke abadepite bayo bavuga ko icyo kibazo bagitunganyije ariko u Rwanda rwo rwanga kuyitangaza kuko wabonaga ari urukozasoni nk'uko biteye
urukiko rw'ikirenga rwa Israel narwo rwarabyemeje
urukiko rw'ikirenga pulito rwa Israel rwagiye gufata rimwe na rimwe icyemezo cyo kuvuga ngo abantu ntibajyanywe n'ubwo butayu ariko rero kuko abajuzi bashyirwaho nyine mu buryo bashobora gushaka kumvikana na guverinoma kandi abo birabura nakubwiye ko babanje kubangisha abaturage bose icyo gihe murumva ko kura zose zaje zirukanka kubimukira ababirabura cyirota uko umuntu umwe w'umukira nta bandi barimo bagurishwa ureta birabo ureta birabo abimo abirabura bagurishwa cyane cyane ni abirabura bo muri Sudani na abirabura bo muri
ese ko wabaye prefe muri leta ya FPR prefe wa Cyangugu ni hariya hafi ya Kongo icyo gihe ari kitwa Zaire ni n'u Burundi Cyangugu y'icyo gihe hanaga imipaka n'ibyo bihugu byombi hari ibintu byo kugurisha abantu mwahabonaga
igurisha ndakubwira ko icyo cy'abantu bose bakirindaga abantu bose barakirindaga nkuko mugenzi wanjye mukanya rabimaze kwivuga nta wamenya icyaje kubitera inyota yaje kuza mu bantu yo kugira ngo bacumuze abandi ibyo bintu rero mu myaka nge nayoboraga nuko hari hakiri ibindi bibazo ariko icyo ngicyo nticyari gihari hari ibibazo by'abacengezi hari ibibazo bindi ariko icyo cyo kugurisha abantu nta cyari kiriho icyari kiriho bucya cyari kitarongera cyane ni iby'uburaya ni mbese ariko nta cyaha nk'icyo cyo kuguriza abantu uvuga ngo umuntu yagiye kwakira amafaranga kugira ngo acuruze undi
icyo gihe bwari uburaya bwambukiranye imipaka
uburaya bwari wari bwambukiranye imipaka
iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Daniel we
karame
akabazo kawe
aho bimukira bazaza bazatura ese bazaza bitwa nk'impunzi ese bazaza muri makeya bazafatwa gute nk'iki ese bazahabwa ubutaka bwo guturamo bazatwa nk'abaturage basanzwe njye mbona nimbona ikibazo gikomeye ku Rwanda rero kubera ko natwe ubwacu tutihagije mbona nta rundi rukundo ruhari hari amafaranga
Daniel urakoze
murakoze cyane
Theobald
yego
kubyerekeranye nuko abo bantu bagezeyo raporo nziza n'ubushakashatsi bwiza bwakozwe n'umuntu wagiye kubikurikirana Professeur Galia Sabar yaragiye basohora raporo y'uko yakurikiranye n'abantu babifitemo uruhare kugira ngo abo bantu babakurikirane ikibazo rero amasezerano yavuga ko bagiye gutuzwa mu Rwanda bakabahabwa akazi bakahabwa amasambu bagatura ariko mu by'ukuri iyo bageze i Kigali bagenda birukanwa barasusubikanya bakabajyana za Buganda cyangwa za Nairobi n'ahandi bazongera gufata urugendo hari abo ndetse abashakashatsi bahiruka kubonera i Roma
Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10 Turabashimiye bakunzi mwese bijwi rya Amerika mwabandanyije gutega amatwi ibiganiro byo kuri Nusaha muri studio 5 i Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Fatuma Kalala Limasi na Peter Handley adufashije mu buhinga bw'ivyuma tubararika kubandanya mwumviriza ibiganiro byijwi rya Amerika no kuri site yacu ya internet ni www.radioyacu.com